mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Tekeni Yongabo, nanje ndabahayikaze mu makuru yacu.
Uyu munsi abatuye isi bizije umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore.
Ikivugo cy'uyu munsi, umukenyezi akije imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza.
Uwo ni Denise Nkurunziza, ni umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yari mu ntara ya Gitega.
Ibyo twari twazanyeho ndetse tunabitanga nk'umukoro, ndagira ngo bisubiremo kubera ko urugendo rukirurerure, turacyafite imbogamizi. Umukoro wa mbere ukaba wari ugushaka umuti w'ikibazo cy'abangavu baterwa inda.
Uwo nawe ni Jeannette Kagame, ni umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, yari mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba.
Leta y'u Burundi idafite amafaranga yo gutegura amatora mu mwaka w'2020 zotuma amakomini 119 agize igihugu ahiganwa mu kuzotoza amafaranga abanyagihugu.
Abantu batanu bapfuye, abandi batari bake barakomereka mu gihugu cya Nigeria bazize igitero cyagabwe n'ibyihebe bya Boko Haram.
Abantu ibihumbi n'ibihumbi bambaye amabendera y'igihugu muri Algeria bagize imyiyerekano ku mugwa mukuru Alger uno munsi ku wa gatanu. Aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi turazigaruka ku mukanya mugume hafi ya radio yanyu.
Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na Fidel Nyonga.
Urakoze Edi, duhereye ku nkuru yerekeye Burundi. Aho leta ya Burundi idafite amafaranga yo gutegura amatora mu mwaka w'2020 zotuma amakomini 119 agize igihugu ahiganwa mu gutoza amafaranga abanyagihugu. Ni intambwe ikurikira mu gikorwa cyo gutororokanya amafaranga agenewe amatora yo mu mwaka w'2020 cyatangujwe mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'2017 wa mugambi watangajwe na leta ko ataru w'agahato. Yamara amashyirahamwe haranira agateka ka muntu yariyamirije uwo mugambi mu kuvuga ko ari ubusuma bwateguwe na leta. Abakurikirana ibintu bavuga ko abantu bahagarikwa batabwa mu mvuto, bafatwa bunyamaswa, ntibaronswe na serivisi za leta harimo n'ibyerekeye kwivuza mu gihe baterekanye igitasi cy'uko batanze intererano y'amafaranga isabwa. Iyo ntererano ifatira ku mafaranga abantu baronga. Mu ndwi iheze, Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza yatangaje ko gushika ubu leta imaze gutororokanya ibice 70% by'amafaranga akenewe mu matora yo mu mwaka w'2020. Umushikiranganji w'intwara yo hagati Pascal Barandagiye avuga ko guhiganwa hagati y'intara n'amakomine bigize u Burundi ari bumwe mu buryo leta yakoresheje kugira itororokanya amafaranga yose ashoboka mu banyagihugu. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byahagaritse imfashanyo igenewe amatora mu mwaka w'2015 igihe u Burundi bwaje mu ruhagarara. Ari inyuma y'uko Perezida Nkurunziza yitoje mu kiringo kigira gatatu. Perezida Nkurunziza yiyemeje mu nyuma yaho kutazozera ku bihugu byo mu mahanga mu gikorwa cyo gutororokanya amafaranga agenewe amatora ya muri kazoza mu gihugu. Yamenyesheje ko ayo mafaranga azova mu banyagihugu. Muri Venezuela, umuyagankuba wacitse mu bice bitari bike by'igihugu, wacitse ejo kuwa kane, ukaba wabandanije kubura mu masaha ya kare y'ino munsi wa gatanu. Umuyagankuba wacitse mu ntara nka zose 23 zigize igihugu no ku murwa mukuru Caracas. Mu bisanzwe umuyagankuba ntukunda gucika ku murwa mukuru. Abantu batari bake bategereje kugenda n'amaguru mu kiringo cy'amasaha n'amasaha bagana ingo zabo. Ivyo kubera amabisi make yari mu mabarabara mu gihe itereni zigendera mu kuzimu zo ku murwa mukuru zari zugaye. Abategetsi bavuga ko inkozi z'ikibi zagerageje gusenyura urugomero rw'amazi rwa Guri Dam, rumwe mu ngomero z'umuyagankuba zikomeye cyane ku isi, yamara nta byemezo batanze. Perezida w'umusosiyaliste w'igihugu cya Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma y'uko gucika k'umuyagankuba mu bice bitari bike by'igihugu ciwe. Avuga ko abanyavenezuela bazotsinda icyo gikorwa kigayitse. Maduro avuga ko atanumwe ashobora gutsinda abanyagihugu ba Simon Bolivar na Hugo Chavez. Abanyagihugu akaba yabasabye kuguma bunze ubumwe. Juan Guaido yatangaje ko ariwe mukuru w'igihugu by'agateganyo akaba yemejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu 50 yifatiye mu gahanga Maduro ku rubuga Twitter. Mwandanya kumviza makuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bambaye amabendera y'igihugu muri Algeria bagize imyerekano ku mugwa mukuru Alger uno munsi wa gatanu. Iyo myerekano yari igenewe kwiyamiriza ingingo ya Perezida Abdelaziz Bouteflika yo kuguma ku butegetsi. Bari mu myerekano bavuye mu bisabisho by'uno munsi wa gatanu ndaca inteko zijere umutekano z'abagize. Mu byo abakora imyerekano basigura nuko amagara ya Bouteflika atameze neza kuko ari mu bitaro mu gihugu cy'u Busuwisi kuva mu kwezi guheze. Leta ivuga ko ari kwipimisha ku bijyanye n'amagara yiwe. Numunsi wa gatanu gira gatatu wikwirikiranya abanyagihugu bagize imyerekano bayitegura basabye ukugaragariza akazi mu gihugu cyose niyo leta itagondozwa. Imigambwe itari mike n'amashyirahamwe y'abakozi muri Algeria byashyigikiye imyerekano itera yiyongera mu mabarabara. Abdelaziz Bouteflika ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'icyenda, yamara ntakiboneka ku mugaragaro kuva akitswe n'amagara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Abantu batanu bapfuye abandi batari bake barakomereka mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria inyuma y'uko imodoka barimwo isetse bombe itegwa abantu yari yatezwe n'intagondwa z'umugwi Boko Haram. Ivyo vyabaye ku munsi wa gatatu. Intagondwa z'umugwi Boko Haram zivuga ko zateye iyo bombe igihe zariko zirahunga inyuma y'uko zigize igitero mu gisagara ca Kadamari hanze y'igisagara ca Maiduguri muri leta ya Borno imbere y'amatora yabaye ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi na cumi n'icenda. Abasirikare bari bagabishije ababa aho iyo bombe itegwa abantu yaturikiye kudakoresha ibarabara bakoresha kugira bashike mu mirima yabo y'imyungu. Abantu batatu barapfuye buno nyene igihe iyo bombe yaturika kugira kandi yapfiriye mu bitaro mu Boko Haram maze imyaka cumi ukorera ibitero mu gihugu cya Nigeria.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari aribanda hanini ku munsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Tukaba tunaboneyeho akanya ko kwifuriza abagore n'abakobwa hirya no hino ku isi umunsi mwiza. Mu Rwanda uwo munsi wizihirijwe mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Uburengerazuba. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistokre Mutijima yakurikiranye ibyo birori.
Imbyino n'ubuhamya bugaruka ku ntambwe umugore amaze kugeraho yiteza imbere mu Rwanda ni bimwe mu byaranze ibyo birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore ku rwego rw'igihugu wizihirijwe i Nyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu. Abahagarariye inzego zitandukanye yaba iza leta n'imiryango nterankunga bakaba bagaragaje ko aho uyu munsi usanze umugore wo mu Rwanda ari aho kwishimira kuko abagore bahawe uruhare runini mu nzego zifata ibyemezo kandi ubu batanga umusanzu ugaragara mu kubaka igihugu. Uyu ni Madame Sorina Nyirahabimana, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango.
Ubu turishimira yuko mu rwego rw'igihugu amategeko, politiki, ingamba, inzego zarubatswe zisigasiga zigashyira no mu bikorwa ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye kandi n'ishyira mu bikorwa byazo byerekanye ko bishoboka ari nako ingero zifatika zaba mutima w'urugo hirya no hino bakora imirimo itandukanye n'abandi batabashije kuba hano berekana ko bishoboka ko umukobwa n'umuhungu umugore n'umugabo ari imbaraga zikenewe kugira ngo twubake igihugu cyacu giteye imbere.
Icyakora nk'uko byumvikana haracyari inzitizi zibangamiye iryo terambere ry'umugore mu Rwanda zinagira ingaruka ku muryango no ku gihugu ari nayo mpamvu y'insanganyamatsiko y'uyu mwaka ivuga ku mutekano mu muryango. Zimwe mu zagaragajwe ko zihangayikishije kurusha izindi harimo iy'abana b'abakobwa baterwa inda bakabyara imburagihe n'ubuzima bwabo bukangirika. Imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi igaragaza ko kuva mu myaka itatu ishize abana b'abakobwa barenga ibihumbi cumi n'umunani bari mu kigero cy'ubwangavu ni ukuvuga hagati y'imyaka cumi n'ibiri na cumi n'umunani basambanyijwe bagaterwa inda. By'umwihariko aha muri Nyamasheke hizihirijwe uyu munsi umwaka ushize wa 2018 wonyine wasize abarenga 110 bahuye n'icyo kibazo. Aha bamwe mu bana baragaruka ku mpamvu babona zigitiza umurindi.
Hari ukuntu umwana aba adashobora kubona ibintu akeneye yabona ubimuha akabasha kubyemera ikibazo cy'ubukene. Ikindi numva ni ugutangira no kubyakira.
Hari igihe ababyeyi batita ku bana babo ngo babaganirize iby'ubuzima bwabo bw'imyororokere. Ku ishuri babyiga bakavuga ko kuvoma amata arabimbwiye reka njye gukora practice ndebe ukuntu bimeze. Akagenda akajya kubikora avuga ko agiye kugerageza kabyamuviramo za ngaruka.
Kuri iki kibazo Madame Jeannette Kagame umugore wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yasabye ko kurwanya izo nda ziterwa abana b'abakobwa bigirwa umukoro wa buri wese abazibatera bagakurikiranwa.
Wakushize ubwo twari turi muri iki gikorwa nk'ikingiki mu karere ka Nyabihu hari ibyo twari twaganiyeho ndetse tunabitana nk'umukoro ndagira ngo mbisubiremo kubera ko urugendo rukirurerure turacyafite imbogamizi. Umukoro wa mbere ukaba wari gushaka umuti w'ikibazo cy'abangavu baterwa inda. Mu gushaka umuti rero dukomeje gutekereza ku muzi w'iki kibazo duhereye no ku bantu babatera inda baba ari abo bangana cyangwa se abagabo babashuka babaruta.
Nubwo amategeko y'u Rwanda ateganya ibihano bikarishye kuba hamwe no gusambanya abana b'abakobwa, iki kibazo gikomeza kwiyongera mu gihugu. Muri abo bana harimo abasambanywa bakanaterwa inda na bagenzi babo bari mu kigero kimwe, ariko kandi hejuru ya 50%. Ubutegetsi bukagaragaza ko baziterwa n'ababaruta mu myaka barimo n'abagabo bubatse ingo. Demisokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tugume mu Rwanda, abarundi kazi bahungiye muri icyo gihugu nabo bizihije uwo munsi insanganyamatsiko yari gufata munda no gufatanya mu buzima butoroshye barimo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru.
Ukwiginana ukwidagadura mu mbyino n'intambo kavukire nivyo byarangwa mu bakenyezi b'abarundikazi batari bake bahungiye mu Rwanda mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abahariwe. Umuhari w'abakenyezi bahunze wishinze guharanira amahoro ni wateguye ibyo birori. Uwo ubona ko naho abakenyezi bahunze bari mu ngorane zidasanzwe bakwiye gufatana mu nda bagakura amaboko mu mpuzu bagakora kugira ngo biteze imbere. Ako kamo ka Marie Louise barica ko arongoye uwo muhari katewe abari mu makambi y'impunzi n'ababa mu bisagara.
Umukenyezi ahari yifumbereje icyo tugomba kumubwira ni kimwe, ntiwihebure, ntugire ngo byaheze byose, birashoboka. Haguruka, koresha za nguvu ufise, koresha tumwe wahoruzi, tumwe wamenye, igana ibindi je hamwe n'abandi, cane cane je hamwe n'abandi, kuko niho byose bishobokera. Icyo tuzi twebwe birashoboka. Uwo mukenyezi rero aho yoba ari hose muri ayo makambi n'ahandi amenye ko amahoro ashoboka, ko ubuzima bushoboka, ko kumererwa neza bishoboka, naho twa tukiri mu buhungiro. Ubuhungiro si icago, hariho benshi bahunze basigutwa abo twose hariya, hariho benshi bahunze bahungana n'abana, abagabo bapfuye cyangwa abagabo nabo bahungiye ahandi cyanke. Umukenyezi ari ngaha wenyene atakazagira atacepo ca ruguru biramugoye cyane. Hari byinshi bigoye, mugabo tuguma twibuka yuko uko biri kose ubuzima buteza kubandanya. Twe rero dukangurira abakenyezi guhaguruka, kuri gishoboka tufashanye, twubakane, duherekeranye kugira ngo aha hantu naho bahagoye gute tuhace kandi tuhacane iteka. Nibanga ry'abakenyezi
abo bahungiye mu makambi y'impunzi Ijwi rya Amerika riheruka kubagendera imahama mu Rwanda ni na Kivale mu Buganda. Mu gihe uwo munsi mpuzamakungu wabahariwe wari wegereje, bavuga ko ubasanze mu bukene budasanzwe.
Baduha inete, ntibigira amakara, ntibigira isukari n'agasabuni. Bikunda ko nshikana iminsi baduhaye. Je nk'ubu maze imyaka ine ino, abana banje ntibiga.
Mutama ndakubwira, je ubwanje sidabona na dogiteri. Bisingwara hypertension iri mu kunyica, bisumwingo uri mu kunyica, n'amazi batuzanira rimwe rimwe, ugasanga urabuze amazi yo gukaraba. Imvunja zirimo kwica abantu, ibyo bimenye
n'ikintu cyo kwambara. Abana ugasanga nta kintu bafise bambara, tukabura ikintu tubahekamo. Nakwe nuko ndebera ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhuzo nambika umwana agatenga bona ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nibyo nakina hano wo kutinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambwiye nabi.
Uwo muhari w'abakenyezi b'abarundikazi bahunze ntiwibagiye no kwibuka abakenyezi bagenzi babo bishwe, banyurujwe canke bafunzwe mu bihe igihugu cabo c'u Burundi gihitiyemwo. Barica ko ati twarababuze ariko ntiducike intege.
Barya abantu rero barimo n'abakenyezi benshi barya abantu barimo nabagabo barimo n'ugwaruka gwinje nibo baduhagurutse no batuma tudashobora kwicara hasi twagiye ati kwizina rya babandi bacu ntituzohora ntituzokwicara ntizuzotekereza kandi uburundi ntibuze busubira ahantu nkaharya abantu bafatwa bakicwa bakanyika atakinda kimwe kibaza atamuntu abaza ugira ngo nta ubijejwe ariho nico turiko turagwandira ko bitosubira na rimwe kare igihugu gisonye agateka kazi na muntu
igihugu cy'u Rwanda cangiyemo abarundi barenga 170,000 igice kirenga kigizwe n'abakobwa hame n'abakenyezi mu gihe igihugu cashize imbere insanganyamatsiko ivuga ngo dufatane urunana twoba ku mujyango utekanye abarundi kazi bahangiye nabo bongiye ko bati dufatane mu nda twongere dushigikirane mu buzima butoroshe turimo gucyo twiteze imbere cye clave niyo nkuru Kigali ku bijwi rya Amerika.
Shuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ivugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tukivuga nanone amakuru ajyanye n'umunsi wahariwe abagore mu Burundi. Uwo munsi wizihirijwe mu ntara ya Gitega, umufasha w'umukuru w'igihugu yari mu bitabiriye uwo muhango. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza mu ijambo ryiwe yatangwa avuga icivugo cy'uno munsi n'impamvu bagihisemo.
Icivugo cy'uyu munsi, umukenyezi ashije imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza. Kino kivugo kije hageze kuko mu miryango umukenyezi afite uruhara rukomeye mu kwitwararika ubuzima bw'urugo rwose, na kare yitwa Inarugo. Iyo rero umukenyezi ashijwe imbere mu migambi rashe yo gutegekanya kazoza bibivyikimazicane.
Denise Nkurunziza yagiriye katanga impanuro ku bakenyezi bamwe bamwe.
Kubera ko ari umunsi mukuru wahariwe abakenyezi, sinoreka gukebura abakenyezi bamwe bamwe batubaha bayinabukwe mu miryango. Muhindura ingendo kuko ababyeyi b'abagabo banyu nibo babyeyi banyu. Agateka kabo katubahirijwe uzoburikura neganega aho negugwa. Sinoreka kandi gutera kamo na bayinabukwe bacu kuko nabo nyene muri bo hariho abatabyifatamo neza, usanga bateranya abahungu babo n'abakazana cyangwa bakabateranya na baramukazi babo cyangwa na baramu babo. Nabo nyene turabasaba kugira ngo baze barabyitwaramo neza mu ntumbero yo kugira ngo tube mu miryango irimo amahoro.
Mase ni vy'abandi umushiranje wateka kamuntu ugushikikirana n'ukunganisha ibitsina yashimye bimwe mu bimaze gukogwa mu kubahiriza agateka k'umukenyezi. Kimwe muri ivyo ni ukugwanya guharika.
Turashima cyane ukuntu ya miryango yari yubatse biraciye mu mategeko, abari baraharitse babura amatari ba musanteri n'abandi bari mu nzego bakoze birashimwa, kuko igitigiri ubona ko kirenga 90% y'ibyashyizwe. Hanyuma amashyamwe y'abakenyezi heshi yarahagurutse kugira agwanye ako karanda ko guharika kaza guhungabanya umuryango, cyane cyane ugasanga umukenyezi niwe ahagiriye ingorane.
Ikindi mushikiranganje ni vy'abandi yamenyesheje nuko hari ikigega cyo gufatana mu nda cashizweho na leta y'u Burundi naho kitararonka uburyo bukwiye bwo gukora.
Gutekaniriza kazoza abenegihugu ni umwitwarariko wa leta. Nicyo gituma wa mugambi wa leta wo gutekaniriza no gukingira kazoza abenegihugu wasizweho, hanyuma n'inzego zo kuwushyira mu ngiro nazo zikajaho hariho ikigega kijejwe gushyigikira umugambi cyashyizweho ubu ubuye gikoresha havuyemo ubuva muri leta akaba ari ubuva muri bya bigo byo guteganiza kazoza abene gihugu amashyira hamwe y'amashyira hamwe n'abandi bose babyifuza bakaba bahamagariwe gutereza
naho Jean-Pierre Ndirahisha arongo yihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yagize icyasabira abakenyezi cokogwa inyuma y'amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020
turifuza ko boshyiramo abakenyezi mu nzego zifata ingingo mu bushikiranganji bitejwe gutunga imigambi myiza itegura kazoza keza ko yishika gusumbya turonsa abakenyezi bayobora amabanki manini manini hosigwaho amategeko agenga ingurane gito gito kugira ngo abafite ubutahe duto baronke indene bukaba muzi ko imyuga mito mito y'ubudandaji cyane cyane ikorwa n'abakenyezi abakenyezi bakora umwuga wo kudandaza bokaririzwa ubwenge bakamenya amategeko agenga ubudandaji n'amategeko
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yasavye abakenyezi ko bojijuka bakerekana ico bamaze kugira ngo nibice 30% mu nzego zifata ingingo bemerewe n'ibwirizwa shingiro birenge abakenyezi 14 n'umugabo umwe bahawe ubushimwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kubera inyifato nziza bagize mu gushigikira no guhagararira agateka k'umukenyezi igitega Fidel Antoine Salimana ijwi rya Amerika.
Uko iyo nanga ibivuga n'umwanya wo kubagezaho amakuru yo mu karere cyane cyane amakuru ateganijwe muri iyi weekend duhere mu Rwanda volleyball imikino irabigeze muri playoff ni imikino ya kabiri ya playoff kuri telefone turi kumwe n'umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda iyo mikino igeze hazakinande
urakoze cyane Edi ejo rero kwa gatandatu nibwo hazaba imikino ya kabiri muri playoff no kuvuga amakipe ane yagiye aba ya mbere muri championnat arongera gahura hagati yayo ubwo rero mu minsi y'umweru bibiri bishize hari hakinwe imikino ya mbere aho rero umukino ubanza ikipe ya Reg Volleyball Club yari yashoboye gutsinda ikipe ya IPRS Ngoma amaseti 3 ku busa ubu rero ejo bazisobanura ingoma hariya ku kibuga cy'ingoma ubwo hazaba undi mukino wa kabiri ikipe ya Reg yashoboye gutsinda umukino ikaba ibonye tike yo kugera kuri finale ahandi hazaba hatoroshye cyangwa se ahandi bizaba bicika ni mu majyepfo muri jimunaze y'ikipe ya Gisagara Volleyball Club y'akarere ka Gisagara aho izaba yakiriye kaminuza y'ubukerarugendo UTB mu mukino ubanza wari wabereye i Kigali kuri Petit Stade Gisagara yari yatsinze UTB 3-1 bivuze ngo nabwo UTB ejo iramutsinze Gisagara bazakiranurwa n'undi mukino wa gatatu ariko Gisagara iramutse yongeye gutsinda UTB ni ukuvuga ngo haba bageze kuri finale ubwo umukino w'ejo niwo uzakemura impaka wo ku Gisagara uzatangira saa 8 z'amanywa hanyuma Ngoma ukazatangira saa 4
kugeza ubu nkamwe mukurikirana iyo mikino amahirwe murayahande
murakoze cyane duhereye kuri uyu mukino uzahuza Volleyball Club nabibutsa ko rege ari ikipe y'ikigo gishinzwe gukwirakwiza cyangwa se gishinzwe ibirebana n'amashanyarazi mu Rwanda urebye ifite amahirwe menshi kuko urwego iriho ni urwego rushimishije no ku rutonde rwa shampiyona nyine icyo bita saison reguliere yari iya mbere ubu rero ko yaratsinze 3 ku busa inarusha ikipe ya IPRS Ngoma biragaragara ko hatabaye impinduka cyangwa se gutungurana ikipe ya rege yakongera inda IPRC Ngoma aho bitoroshye aho tubona ko hakiri urujijo ni hagati ya Gisagara Volleyball Club na UTB ko n'amakipe asanzwe atsindagurana nk'uko Gisagara yashoboye kujya gutsindira UTB i Kigali UTB nayo cyane cyane kuko umutoza ukomeye cyane Fidel Nyirimana ufite ubunararibonye mu gutoza nayo ishobora kugira itya ikajya Gisagara ikaba yahatsindira Gisagara aho umuntu yashyiraho akabazo ariko ikizwi nuko amahirwe menshi ari ku ikipe ya Reg hanyuma Gisagara na UTB bakazisobanura icyo gihe twaba twiteze finali ikomeye ikazahuza izatsinda hagati ya Rege ifite amahirwe menshi ndetse n'izarokoka hagati ya Gisagara ndetse na UTB
mu magambo make cyane tuzi ko shampiyona y'umupira w'amaguru icyiciro cya mbere izakomeza muri iyi weekend nk'imikino ikomeye iteganyijwe muri iyi weekend ni iyihe masegonda make cyane
urakoze edi twavuga ko uyu munsi wa 20 ndetse wanatangiye ubu ngubu hari umukino w'ubukinwa watangiye mu kanya samoya n'igice kuri stade ya Kigali Nyamirambo aho Bugesera iri gukina na Rayon Sports. Rayon Sports iri ku mwanya wa 2 n'amanota 43 mu mikino 19 ikabiza ikurikira mukeba wayo uhoraho APRFC ifite amanota 45 mu mikino 19 indi mikino rero irindwi isigaye hari izakinwa ejo 2 n'indi izakinwa ku cyumweru igeze kuri 5 edi.
Urakoze cyane Jean Claude Munyandinda ni umunyamakuru wacu w'imikino mu Rwanda. Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi aho hateganyijwe imikino ya nyuma yo mu cyiciro cya 2 mu mupira w'amaguru. Iyo mikino ikaba izakinwa muri weekend. Kuri telefoni turi kumwe kandi nanone n'umunyamakuru wacu w'imikino Evariste Nzikobanya. Iyo mikino iteganyijwe ikomeye ni iyihe muri weekend?
Muri iyo mikino iteganyijwe ikomeye cyane bigiye bana kugira ko yabaye kuri uno munsi wa 5 mu kuvuga yuko ibintu biteganyijwe kuri uno munsi wa 5 ejo kuwa 6 nahiye ejo ku munsi w'Imana hano turamenya yuko rero ibintu byari bikomeje biteganyijwe muri ibindi byabaye uno munsi ni ukuvuga yuko umugwi Burundi Sports Dynamique n'itsinda B uhabwa amahirwe y'ukuzo kwikarishya ingano y'uno mwaka nuko watsinze umugwi Muzinga umugwi wa Gifite ari Muzinga wakurutse uva mu cyiciro cya mbere mu mwaka uheze ubundi mugwi utorohewe uno munsi n'umugwi Edouard B Makamba watsinzwe n'umugwi Interstar w'ibujumbura ibitsindo 4-1 umugwi nawo nyene uhabwa amahirwe yo kuzikarisha mu ngano y'uno mwaka inkino rero ziterekanijwe rero zikomeye ni urukino rundi kandi rw'umunsi w'ejo ruzohuza Lumière de Mumba wo mu ntara ya Ngozi kazota na Minisiteri ya Top Junior mu itsinda A nawe nyine ariwo ujya mu kibanza cya mbere uhabwa amahirwe yo kuzikarisha mu cyiciro cya mbere urwo rukino rukazobera ku munsi w'ejo ku mugwa mukuru w'intara Kayanza.
Hanyuma Evariste amakipe azamuka avuye mu cyiciro cya 2 ajya mu cya mbere abangana ate?
Amakipe ava mu cyiciro cya 2 ajya mu cyiciro cya mbere aba ari amakipe 3 ni ukuvuga 2 yikarisha muri buri mugwi mu itsinda A na B n'ubundi mugwi ukina icyo bita baraje kugira ngo haboneke imigwi 3 rero ikiduga mu cyiciro cya mbere kuko mu cyiciro cya mbere naho haba hakurutse imigwi 3.
Evariste Nzikobanyanka urakoze cyane kuri ayo makuru tugejejeho. Gusa tubararike ko amakuru arambuye y'imikino tuzayabagezaho ku wa mbere mu gitondo.
Murakoze namwe.
Mukanya gato cyane turatugeze ku musozi w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukwa naho reka Fidele Niyongabo agaruka twibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Fidele
urakoze Edi. Twabwiye ku byerekeye Burundi ko leta idafite amafaranga ahagije yo gutegura amatora mu mwaka w'2020 izotuma amakomini 119 agize igihugu ahiganwa mu gutoza amafaranga abanyagihugu. Intambwe ikurikira mu gikorwa cyo gutorokanya amafaranga agenewe mu matora yo mu mwaka w'2020 cyatangujwe mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2017. Tungiye tubabwira ko umuyagankuba wacitse mu bice bitari bike by'igihugu cya Venezuela ukaba wacitse ejo kuwa 4 ukaba ubandanya kubura wabandanije kubura mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa 5. Umuyagankuba wacitse mu ntara nka zose 23 zigize igihugu cya Venezuela harimo n'umugwa mukuru Caracas. Mu bisanzwe umuyagankuba ntibakunda gucika ku mugwa mukuru. Twabwiye kandi ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bambaye amabendera y'igihugu muri Algeria bagize imyiyerekano ku mugwa mukuru Alger uno munsi kuwa 5. Iyo myiyerekano yarigenewe kwiyamiriza ingingo ya Perezida Abdelaziz Bouteflika yo kuguma ku butegetsi. Abari mu myiyerekano bahuye bavuye mu bisarisho by'uno munsi kuwa 5 ndaco inteko zijeje umutekano z'abagize. Tungiye turabwira ko abantu 5 bapfuye abandi batari bake barakomereka mu buraruko bushiri ubuseruko bwa Nigeria. Nyuma yuko imodoka barimwo isese bombe itegwa abantu yari yatezwe n'intagondwa z'umugwi Boko Haram. Ivyo vyabaye ku munsi wa 3 intagondwa z'umugwi Boko Haram zivuga ko zateye iyo bombe igihe zariko zihunga inyuma yuko zigize igitero mu gisagara ca Kadamari hanze y'igisagara ca Maduguri.
Urakoze cyane Fidele Niyongabo utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. No kuri ayo makuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimiye nyimire Engineer Peter Hanley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Facile Gebeyeho wegeranyije aya makuru na Frederic Nkurikije wari uyihagarariye kuri mikro mwari kumwe
nanje Edirwema mbifurize weekend nziza n'umunsi mwiza wahariwe abagore hirya no hino ku isi kandi na Fidel nawe ngushimire kuba watugejeje wa makuru yo hirya no hino ku isi mwakoze mugire weekend nziza.